Turashimiye kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu z'ijwi rya Amerika. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane Nyinahazwe. Abakirisitu b'idini rya Katolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazindukiye mu rugendo rw'amahoro biyamirije intambara ibandanya mu buseruko bwa Kongo bumvikanisha ko bashigikiye ingabo za Kongo bagira n'ico basaba leta yabo.
Kufunga mipaka yetu na nchi ya Rwanda na ya Uganda.
Uyu numwe mu bitabiriye urwo rugendo rw'amahoro muri make ayumvikanisha ko mu bindi basavye ari uko imipaka Kongo ihana n'u Rwanda na Uganda yugarwa. Izo ni ido ino nkuru ni mukanyi sase muri hafi y'amaradiyo yanyu tubafitiye n'ayagezeho ijya n'ino ku isi. Amakuru ya cheka tuhere kuyageze huigia nino kuisi mwia Indonesia. Hai kirunga chitwa Semuru Charutse kirungika iminyota yageze kilometro 15 mu kirere. Ivyo nonyo nico kirunga ntibiramenyekana gusa abategetsi mu kigwa cha Java girereyemo ico kirunga bemeje ko ababa 2000 bahunze amabarabara menshi arugarwa. Ubuyapani bukaba bwagabishije buvuga ko ukuruka ku ico kirunga gushobora gutera nyamugigima ikaze. Ku mugabane wa Afrika batavuga rumwe na leta muri Liberia banebagura president w'ico gihugu bamwagiriza kumara igihe kirekire atakirimo batebuye bibaza nimba igihugu kiriko gitwarirwa mu mahanga. President George Weah aheruka muri Liberia mu mpera z'ukwezi kwa 10 yagiye mu bihugu bitandukanye birimo Qatar aho yagiye kuraba umuhungu wiwe mu mahiganwa y'igikombe cy'umupira w'amaguru. Umuhungu wa Weah akinira ekipe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umye politiki yitwa Lewis Brown yagize ati George Weah yerekanye ko Alice Ndayibazwa yagujije igihugu cyose ukuja kurorera imikino no kwiryohera. Aho umye politiki yagirije Weah gukoresha amafaranga y'igihugu mu buzima bwiwe bwite. Biteganijwe ko President George Weah asura muri Liberia itariki 18 uku kwezi kwa 12. Amakuru abagezeho hirya nino ku isi kuje rya Amerika mushobora kongera kwiyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahikaze nshuti bakunze ijwi rya Amerika. Abakristo b'idini rya Katolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazindukiye mu rugendo rw'amahoro biyamiriza intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. Abakoze urwo rugendo basabye ko imipaka ihuza Kongo n'u Rwanda na Uganda yugarwa. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo yadukurikiraniye iby'urwo rugendo rwabereye muri Uvira.
Kimwe n'ahandi hose mu gihugu, abayoboke b'idini Katolika muri Kongo biriwe mu myigaragambyo yo kwamagana umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Muri diyosezi Katolika ya Uvira, abayoboke ba paruwasi atandukanye ndetse n'abapadiri n'ababikira bavuye mu nsengero zabo berekeza kuri stade ya Uvira banyuze ahitwa kuri Monima. Bamwe muri abo bakristu n'abapadiri bari bafite ibyapa bivuga yuko bamaganye u Rwanda rwateye igihugu cyabo, abandi nabo bari bafite ibyapa bivuga yuko badashaka gucikamo kwa Kongo, mu gihe abandi nabo bagenda baririmbaga indirimbo z'amahoro. Andre Byadunia ni umuyobozi wa Societe Civile muri Uvira ari mu bitabiriye imyigaragambyo y'idini Gatolika muri Uvira, agaragaza yuko Kongo atari igihugu cyo kugurisha.
Ubutumwa bwahawe abanyekongo bose natwe batureba, turiyamirije abashaka kugabura abanyekongo, kandi Kongo siyo gucuruza. Abana ba Kongo twese turi nyuma y'umukuru w'igihugu cyacu n'ingabo zacu za FARDC kugira tuzitere intege. Nicyo gituma twaje ngaha. Kongo siyo muntu, ni ya twese. Uwo wese ashaka guhagararira inyungu za Kongo turi kumwe nawe. Nta batavuga rumwe na leta, nta societe civile, twese dushaka amahoro, umutekano, tukifuza Kongo imwe kandi ikomeye.
Amwe mu maparuwasi yari yitabiriye iyo myigaragambyo binyuze mu nzandiko zayo ndetse n'amagambo yabo basabye ko imipaka y'u Rwanda na Uganda yafungwa, basigura ko u Rwanda na Uganda bishyigikira imitwe yitwaje ibigwanisho yica riteza intambara muri Kongo.
Gufunga imipaka yetu na nchi ya Rwanda na ya Uganda. Kupatia wanajeshi wetu vifaa vya lazima na kuhakikisha
gufunga mipaka duhana n'ibihugu by'u Rwanda na Uganda, guha abasirikare bacu ibyangombwa bikenewe no gukora ibishoboka ku buryo urubyiruko rwacu rwitabira kwinjira mu gisirikare inyuma yo kubishishikarizwa na perezida, ruhabwa imyitozo iboneye kuvugurura igisirikare cyacu hakavamwo abatabikwiriye bose mu rwego rwo kubaka igisirikare nyacu cya leta kitari mwabipfuza gucamwa ibice igihugu cyacu twarazwe na Lumumba, hamwe n'abashaka gusahura umutungo wacu no kuzana ubutegetsi butishimiwe na bene igihugu.
Abaturiye aka karere k'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basangiye imyigaragambyo y'icyaribera mu mijyi ya Goma, Bukavu ndetse na Uvira, iri mu rwego rwo gusaba amahanga ko yakotse igitutu kubateza umutekano muke muri Kongo.
Mu mpamvu zitera abaturage bo mu Burasirazuba bwa Kongo kuja mu muhanda kwigaragambya no kurambirwa n'intambara za buri gihe zihora ziba mu ntara ya Kivu ya Majaruguru na Kivu ya Majepfo ndetse no muri Ituri, baja mu muhanda kubwo gutabariza amahanga kugira ngo batabare arebe kuko babona amahoro cyangwa se amahoro yagaruka mu karere karimo intambara.
Umuyobozi wa Diyosezi Katolika ya Uvira, Musenyeri Sebastien Muyengo, yashimiye abitabiriye imyigaragambyo, avuga yuko ibikubiye mu byo basabye kwejo kuwa mbere bazabigeza ku buyobozi bwa leta ndetse na Monisco. Mwumenye yuko imyigaragambyo ibaye nyuma y'icyemezo cyafashwe mu nteko rusange idasanzwe ya Senko yabaye tariki ya 7 kugeza tariki ya 9 y'ukwezi kwa 11 ijanye n'umutekano muke mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bedasengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Tukivuga ku by'umutekano wa Kongo, abanyagihugu bakorera imirimo itandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko bakaba mu Rwanda basaba ko ingwano hagati ya FRDC ingabo za Kongo na M23 ihagarara, hakongera kubaho imigenderanire hagati y'ibihugu byose. Inkwirambuye na mugenzi wacu Gloria Tuyishime ari mu Rwanda.
Uyu nundi munsi imirwano ikomeje hagati y'ingabo za FRDC n'umutwe wa M23. Amasasu ashobora kumvikanira ku mupaka wa Kabuhanga uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu, mu birometero bike uvuye kuri parike y'Ibirunga ndetse n'ikirunga cya Nyiragongo. Tuhageze twasanze Abanyarwanda batuye ndetse n'Abakongomani baturiye baje gukora imirimo itandukanye mu Rwanda. Bamwe mu baturage bakoraga ibyo muri aka gace bise nta bukozi, aho bajyaga guhingira amafaranga muri kiriya gihugu, baravuga ko ubuzima butameze nka mbere.
Ngo kufata isuka ngajya guhaha kandi ugasanga dufite umutekano, iyo muri aha ngaha usesuye
nta bukozi. Ni iki
gukorereza fata isuka ukajya guhingira igihumbi na 500 byaranze pe njewe urabona ko ndacyafite imbaraga zo kwigaburira, nafata isuka ngajya gukorereza nk'uko nakorereza ariko ubona ntibishoboka. Fatanye n'interahamwe noneho imuventura irazira irabatumbika
hejuru yuko tutagera twacenjura uko twakora ndabukoze. Najyagayo bakamba amafaranga ngahira abana ngarya neza ngabambika ngabona n'ikayi yo kugira ngo baje ku ishuri ngabona agasabune ko kubamesera, none bino bitewe n'uko tutakijayo.
Habimana ni umwe mu Banyarwanda baturiye uyu mupaka.
Nesubuno mvashe ngo ndamanu ibirayi muri Kongo cyangwa amatunda. Buru hari wamana amatunda hano kibumba bumba. Hari ndambara ntibyashoboka.
Abaturiye kano gace barasaba ko habaye ibiganiro ku mpande zombi hagati y'umutwe wa M23 n'igisirikare cya FRDC kugira ngo hongere habeho ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi.
Je numva ko M23 yakumvikana na leta bakaje mu mishyikirano, umuntu w'ikinyarwanda akagira agaciro yamakora agaciro ibihugu urwana na Kongo bikagenderana uko byaba bisanzwe bigenderana, nunda kindi twifuza kumva kwa umutekano urwana na Kongo twahira umutekano tugira umutekano twese, noneho bakumvikana bamara kumvikana noneho bizwe kaje ku murongo kuko nabona abakongomani bahejwe inyuma.
N'ugushaka kundi umutekano gwaboneka bara baturage bagiye bakagaruka mu byabo, dore biri gupfapfana harabasize ibishyimbo batabishingiriye.
Abanyarwanda bafite imiryango yabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo barabaga icyo bifuza ari ukongera kubona n'ababo bahunze
ko nagenderana n'abasaza bacu bari hano hepfo, tuagendana n'abashiki bacu bari hano hepfo. Ibaze data wacu ari hano hepfo, mubya banje ari hano hepfo bapfora hano hepfo wajya kwagita se kunyita umwanzi umwanzi araturukashye
ubwo ministre w'ubutegetsi bw'igihugu Rwanda musabye imana Claude aheruka mu murenge wa Busasamana mu cyumweru gishize kamwe mu duce nako kegereye umupaka yavuze ko abaturage bagomba gushora mu gihugu cyabo kugira ngo ubuzima bukomeze nk'ibisanzwe iyo ugenda ugana ku mupaka Kabuhanga uhura n'ibikorwa by'ubworozi n'ubuhinzi kubera imiterere yaho yiganjemo imvura n'ubukonje ifasha amatungo kuba yahaba kandi mu buryo butagoranye uyu mpaka Kabuhanga uhuza u Rwanda na Congo ku ruhande rw'u Rwanda uburinzwe n'abasirikare bafite intwaro aka gace ka Kabuhanga gaherereye ku mpaka kaba kiganjemo abo mu gihugu cya Congo baba baje kuhareba bene wabo n'abaje kuhahahira tuyishime Gloria ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
tukiri ku vya Congo abaserukira ubwoko bw'abanyamurenge n'imitwe yo kwirwanako bivanye mu biganiro vyeko bibera i Nairobi muri Kenya mu mpera zinondwe mugenzi wacu rero Juri Kaneza arabitubwira ku muriri
abaserukira ubwoko bw'abanyamurenge n'imirwi y'abanyamurenge itwaje ibirwanisho yita ko ari yo kwirwanako batangaje ko byonjoroye mu biganiro vya Nairobi kuri uyu wa kane babishikirije mu rwandiko basohoye ijwi rya Amerika rimaze kurubona ryakuye Enoke Ruberangabo yaserukiye ubwoko bw'abanyamurenge yatanguye atubwira imvo nyamukuru zatumye we n'abagenzi be biyonjorora mu biganiro
zakozwe nabo turi kumwe hano twazanye mu biganiro bamwe barahabandi ntibaje abona abamayimayi bitwa ba biroze bishambuke ya kutumba irunga bakorana na Redi Tabara y'abarundi ni ibitero baduteyeho ejo bundi nababwiye ibitero minembwe imihana itatu y'abanyamurenge bicamo abantu bishemo abantu barindwi bakomeretsa abandi icumi kubera izo bitero rero twahagaritse ibiganiro kugira ngo izo dusaba zumvikane kuko muri ibi biganiro zategetse ko ibitero zahagarara uzakora ibitero bazamwirukana ndetse akanafungwa muri Congo
yemera aho guhagarika kuja mu biganiro atari wo muti mugabo ko byari ngombwa narijya babisabwe n'imiryango yaburya babo muri izo bitero byo ku munsi wa gatatu w'indwi Ruberanga banavuga afata umuntu n'umwe yoreka kubatahura akabitiranya n'imbogamizi y'ibiganiro
guhagarika si wo muti kuko guhagarika kwacu ndi kwahagarikira ibitero ariko guhagarika kwacu icya mbere ni ukwerekana kababaro izo twabisabwe n'ababyeyi bari hariya mu minembwe babuze abantu babo turi abanyafurika urumva no gukurikira iyo twabanza tukagikora ariko n'ibyo biganiro rero ntacyo bivuze mu gihe hano havugwa ko nta bitero bizongera kubaho si twe mbogamizi kuko twebwe turabogamiwe abazanye imbogamizi ni abakoze ibitero kandi binyuranije n'amategeko agenga ibi biganiro ubwo rero si twebwe kibazo ikibazo ni abazanye ibitero twebwe n'ubundi twavuze ko turi tayari gukomeza ibiganiro izo twumvikanye hano ko nta bitero bizongera kubaho zubahirijwe twakomeza tukaganira n'ibitero bigakomeza urumva zaba bimaze iki
abadirizwa n'ubwoko bw'abanyamurenge kuba barakoze ibitero byahitanye abantu mu minembwe benshi iri rya Amerika ntiryashoboye kubaronka yamara Aimable na Burizi umuvugizi wa Mayimayi biroze bishambuke umwe mu mirwi yagirizwa yatubwiye mu butumwa buto bwanditse ko ahubwo abagwanyi b'umuhari watwirwane ko ubwizwe n'abanyamurenge bateye ibirindiro bya Mayimayi ku munsi wa gatatu nabo babona kwivuna yongeye ko kwibaye inshuro yindi wibagabwe kubitero aho hantu mu gihe gito Ruberanga abasanga ubwo tugata gutorera
nta kundi bavuga ariko abahazi MONUSCO iri hariya mu minembwe iyo FARDC iri mu minembwe iza kuba ikora akazi kayo n'izo bitero ntibyari kuhaba kuko bafite aho bavuye naho baje gutera
kugira imirwi itandukanye iserukira abanyamurenge isubire mu biganiro yasabye ibintu bitari bike birimo ukwirukana mu biganiro agakomeza gukora ibitero muri Congo
kwamagana biriya bitero ibitero bihagara Burundu EAC bivana ho Redi Tabara hari iwacu ikindi dusaba nuko bakwirukana aba bakoze ibi bitero bari hano mu biganiro kuko userukira perezida wa Congo yari yabivuze ko uzongera kugira ibitero bazamwirukana ndetse bakaba banamufunga hariho ubushake buhagurukiwe n'izo bihugu izo bihugu rero zakumvisa ko izo ngizo zubahirirwa nta bitero bigihari twaganira nk'abaturage tukongera tugasabana
kwa kabiri ni mwida sanzwe ya leta ya Kongo muri ibiganiro Serge Chibangu yari yavuze ku imirwi itazemera gushibirwanisho hasi igiye kwibonerako
que ceux-là sont des groupes armés et qui ont des coalitions avec les autres groupes armés qui ne sont pas ici passer le message pendant qu'il est encore temps pendant qu'il y a encore
iyo migwi nyishamba ikorera hamwe hakaba hari abatitavye mubaho ubu butumwa mu gihe bwishoboka hakiri kigongo c'umukuru w'igihugu c'ibihugu bya karere na Afrika yose iduhanza maso nibaza ko bigishoboka ko baza mu biganiro tidushaka kubona bene wacu na bashiki bacu bafashe ibiganisho kumvo zitandukanye bicwa n'ingabo za karere kumbure kubera birengagije amahigwe bahawe
ibiganiro vya Nairobi abanyamurenge byonjoroyemwo biriko biba umuhari wa M23 wigaruriye uturere twinshi muri Kivu y'uburaruko kuva mu kwa gatandatu uyu mwaka utarimwo kuri uyu wa kane igisirikare ca Congo cawagirije kuba barishe abantu barenga 50 mu turere twara nawe avuze ko ari amayeri y'ubushaka kubankanisha n'abanyagihugu gusaba ko haba amatohoza yigenga unagabisha ko bashobora kwihonya bwoko mu karere ka Masisi haba abavuga ururimi rw'ikinyarwanda eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio iriyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9
Ni radio ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda turabandanye n'amakuru tubafitiye muri kano kanya mu Burundi abyeyi bo mu ntara zimwe zimwe barijukiye kujana abana babo bavukanye ubumuga mu bigo byo kubagorora mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye haduye inkuru ijwi rya Amerika yateguye ifushe kwa kunzi bayo mu gihugu cy'u Burundi
Ikigo citiriwe Umweranda Bernardo kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba cakira abagendana ubumuga bava mu ntara za Makamba Bururi Rumonge na Rutana kirimo abagendana ubumuga bagera ku 120 bamwe biga imyuga abandi bakiga amashuri ya leta abo cakira kigagorora ni cane cane abana bavukanye ubugaru n'abamugaye bakuze baragorora kandi abamugaye kubera indwara z'umutima zituma ibihimba bimwe by'umubiri bikongatara Gakiza Felicite umubikira kirongo yati Kwa twubatse kino kigo tuzi ko ari icabagendana ubumuga ariko hari amashuri canke ibitaro abana biga ko batoroherwa
aho notanga akarorero nko ku mashuri akarorero kandi nko ku bitaro aho ubugendana ubumuga yoshobora nawe nyine kugenda agana yitura ariko ugasanga batiyumviriye wa muntu agendera mu ikinga wa muntu yagendera kwibekiye wa muntu adashobora kutuga ingazi urasanga batamwiyumviriye mu nyubako nyinshi
abakenyezi bagendana ubumuga nabo nyene birabagora iyo bagiye kwibarukira mu bitaro bimwe bimwe henshi bubatse ingazi kandi hari bamwe bagenda n'amakinga no mu byariro bikabagora nkuko uwo mubikira abyemeza
ku mubyeyi aca kwibaruka usanga bamushira kuri kagatanda bose baje ko abakomeye usanga batiyumviriye umuvyeyi agendana ubumuga ingena zo kwibaruka
gutunguruto kugendana ubumuga biramwinjiramwo agatinda kabona nawe nyine kwatacamaze ntabagikora ibyo bikemezwa na Gakiza Felicite
yadashobora koroherezwa mu buzima nk'abandi biramusubiza inyuma kuko atera agiye na kagatima kabi ko kubona ko nawe nyine atashoboye akatera agira kagatima ko kubona ko atameze nk'abandi atacu yoshobora gushikako
abanyeshuri baba muri ico kigo bakiga ku mashuri atandukanye yo mu gisagara ca Makamba nabo nyene baremeza ko bahora bagira ingorane na cane cane hageze kuja kwiherera bahati Evangeline
kenshi ntibikunda yuko wojayo
Samuel Nkurunziza nawe ati niba twubakira utuzu twa sugumwe n'amashuri bitworohereza ndayumvire Janine wo mu mabanda mu ntara ya Makamba yibarutse umwana afise ubumuga arigana kuwo bubakanye yabimutukiye
jewe naranezerewe uko mfise umwana narose umwana ndanezerwa ndamwakira muri jewe ndamwakira ariko umufasha wanje tubana yavuze ati iwacu nta muntu numwe dufise ukimuka ivyavyo byose na karonda kiwanyu nanje ndamubwira nti wacu nawo nye nta muntu agendana ubumuga dufise
kandi abagendana ubumuga mu mabanda bitwa amazina batesha agaciro
aho tubaye mu kibano barashaka kuvuga yuko ari gihume igitero barabita ko ari bakamuga barabita ko ari bakajisho barabita ko ari bakaboko barabita ko ari bakaguru mu kibano usanga babita amazina atabereye ibitutsi
Murune nubwo mashirahamwe yabagendana ubumuga barashimwe intambwe mu kibano bageze ko mukubahiriza agateka kabagendana ubumuga nkuko Claudette Nizigimana byemeza
kare muri iyo minsi heze hari amazina bahora baza barabita bakabita amazina ajanye n'ubumuga umuntu abasanzwe afise aho ndavuga nkabo bita bakajisho bakaboko canke bawa Kenya kubera ariko aracumbagira ariko uno munsi biriko birahinduka kubera ko umuntu ntibamwikimitiranya n'ubumuga bwiwe
ku rwego rw'igihugu naho Claudette Nizigimana arashima kubwirizwa hagerekeye uguteza imbere no gukingira uburenganzira bw'abagendana ubumuga mu Burundi ryatewe ku mukono haraheze imyaka ine ariko haragahaze
iri bwirizwa rero rirahari umukuru w'igihugu nyakwigendera Petero Nkurunziza yararisinye ariko hariho yandi mategeko mperekereza afasha kugira ngo rino bwirizwa rije mu ngiro byo niyo ataratangura gukora mugabo twizera yuko muri iyi minsi iri imbere kumbure bizoheza bizakunda ayo nayo akaja mu ngiro
mu byo kugwa kugira abana bagendana ubumuga nabo bashobore kwiga nk'abandi nuko amashure n'ibikoresho byo hugwizwa
amashure yakira abo bana si menshi ngaha mu Burundi kubera yuko bisaba inyandiko yabo nyene inyandiko bashobora gusoma ya ipitire braille iyo rero nayo ubwa mbere ibikoresho byayo birazimvye hanyuma kandi ntibinahari na hano i Burundi ntibihari hanyuma bice bituma rero amashure ashobora kwakira abo bana ni make cyane
Claudette Nizigimana arabona ko amashure y'abana batavuga akiri make kandi nabigisha banonosoye ubwo buhinga si benshi mu Burundi murunani rw'amashure hamwe yabagendana ubumuga basaba kandi kamabwirizwa aherekeza ijyategeko ryo guteza imbere no gukingira uburenganzira bw'abagendana ubumuga mu Burundi ashigwaho gutyo iryo tegeko ryo carija mu ngiro abategura inyubako rusange nabo bohoza ku muzirikanyi abagendana ubumuga mu kibano kibazo c'abagendana ubumuga bo kigire cabo bakabashigikira bo batera intege kugira nabo bumve ko ari abantu nk'abandi kandi ko bashoboye
ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yacu
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tubandanirize ku gakino Combo Taxi
Combo Taxi
Combo Taxi
Combo Taxi
Ugiye gutega amatwi Combo Taxi Taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari
Mugomba mwumvirize Combo Taxi Taxi yo mu karere k'ibiyaga binini
Monenda kusikiliza Combo Taxi Taxi ya Grand Lac
Ni mwagera habaye. Eh, harumunyamahangarira.
Ariko se shofe habaye ikigogo.
Ke. Sofe, wewe mbona lisa urakwiji zango umu. Subira mmodo kaya ugeni. Sisi ule kukubu nanga. Wena uwa mkabu. Woguma.
Mada, ibe byangu mwana bere tseni byange rwose kandi biruze ni mpamo ya Mungu.
Wewe ni bya kubye kuvuga. Eh? Abanyamuhumuro ngaha nta jambo bafite. Uranyumva neza. Icara hati kwanza. Shika hati.
Mwambabari.
Madame pardon, eh? Client wangu kwa nord. Kweli alipita pale ku frontière bakangala mapapia kibaka mwacha kapita. Madame pardon, prema mwacha aende.
Ni wewe utanga mategeko cyangwa ni jengo? Icara hati na wewe kwanza. Ugumane nawe. Ari, wangu wangu. Izango mga vya wazio sendihe.
Na habindi biyango mga rugo sendihe.
Akazikora na akara.
Zembo mfundi.
None, nuhoro tuwa ni mhoro fani. Sibu.
Nene, zego. Mhoro fani njanyi kwa.
Uruhusha kwa kutuwa ni mhoro fani rubihe. Mereza.
Ariko sergo se madamu.
Madamu liki, jani madamu wa.
Mumbaba
yego. Uruhusha kwa kutuwa ni mhoro fani. Urarufi, se changu na gufisi.
Nese kwa hivyo na menye
kufansi. Haka jagari dushaka ngahi watu. Urani banezi. Aba nunghame mutakwizi gango mga. Nime muza mkezi mduga na ngahi watu. Turimasu. Turango tubagwanyi.
Apan. Permi angurufani. Sikuwe kwa sere ini madame.
Kule kumbuka mbojenga lenzuruge. Hoho. Wele rugi mkawoni. Uha. Izo mbuga. Uravishura. Hasi. Hasumu nyane. Mbutango hasi. Urale tukabingi na gufatawa kizibana. Ewe, mungani na mungani tuwa huyu munga wa njiliru.
Kani mana, njibi ni vichigo.
Ewe, huyu munga atikaza kubo.
Chuka we.
Ama nyama hanga kusabaza mutaya kajagari.
Kaliwe.
Ewe, ndana vivuna, ndana vivuna. Kani mungu kumote kwa ndayi mwote kwa jeo.
Sofi, wakabjaro wa nguanyu. Mungu kwa jie kunyi tule kwa kwa sofi.
Siva, kazika mama.
Mana,
njibi ni vichigo.
Mino na kabisa hivi vitu hakuna momichezi. Madame Rusa, sini nikulite tu maswali kidogo tu.
Takuwadu.
Uko nani ojisti?
Ngo?
Unatumika mservise gani?
Eh?
Ya polisi yao ya ame?
Jeo? Sipimu polisi changu sindumu msoda mugao. Kundi kikubu chiyo.
Minaona sasa. Donke nye munajirusu tu kukuya munakia sumbo watu na kuwabize huku munawalumba madokimati nyaziku wake. Ngoi.
Nonesho mbili kuna gira nini?
Mine ndeta polisi, eh? Kwa msaba tatu explike kama muko na droa kulomba watu madokimati za ziko. Ngoi kidogo. Alo? Ni polisi ya usangi?
Mula ula kutumbo na ya muanda zarika hama kaya polisi.
Mariru sasi, sasi bige nzo vita kuma chizgo na magu. Mwuzi na hapo baraba polisi
ba polisi ba wapu, shona wa polisi ba vile venye hamana teni fome. Ba polisi ba kweli bana kuwa pale kurespekte lua. Na hapana kukia bizo na kusumbua watu. Ba polisi bo peke jo wanapasha kuwa bana jisharje na masekirite ya watu. Bon, kia tujende etu, tujende leshe tu vye, tuachana na bali wa mwizu wanzi mkume na kimbia, ba, ananguka.
Nye mwini, nye mwini. Daru si mbuti, jebi, ndumi wepo.
Chari kigani ilo Combo Taxi, igikino muteguri kwa nana benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi, ni wuni wakasana tunaburi kiumwe rukwara saa kumine vini na maku miyabili zumogoroba.
Kwenye radio, Voix d'Amérique.
Akawe nonga duce dusozera makuru n'ibiganiro twatwa bafitiye muri kano kanya ku micro bari kumwe na Joe Diane ni nahaze ibiganiro n'amakuru z'yashize hamwe na Venus Tashimimana ku izina rya bagenzi bacu bose tubike abantu bitwikiza kwandanya muri uranirwa mu byo mu byose na ubutaha.
Zaye mugaheka tubifurisha mahoro nimigisha waho muri wose twifitore ntacho ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho muri wose uze kumva makuru kuri radio yacu ishwija Amerika ya America ndumuhungu ndumuzira guhunga wishegwa mudenderwa mudiri ndakacharishari kashiranga ngo kamazima kano kulimbura ngirutizimba mukirago nibutsira mashuri maze ndumva ngezo bambe 19